namatora tagoranye mu nama nshinga mateka yatumwe ko vyihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshinga mateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashinga mateka ikete ryarungitswe n'umukuru w'igihugu gyerekeye igikorwa cabazindukanye.
Inama ya bose mujyumve. Au très honorable président de l'Assemblée nationale à Bujumbura, ni kete yanditswe ejo hahise tariki 2022. Conformément à l'article 123
Atriketi rivuga riti banyakubahwa abashinga amateka twisunze ingingo y'ijana 123 y'ibwirizwa bashingiro je w'umukuru w'igihugu wa Evariste ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze
et de l'analyser le plus promptement possible.
Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu na Rengiyo Mebunyoni mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2014 kugera muri 2015 aturuka mu mbwambwe Iprona ishami riri muri leta. Yemejwe ku majwi 91 ku bacinga amateka 94 bari bitavye ibikorwa babiri baramuhakana kumwe nawe ntacu yabivuze ko Arengiyo Mebunyoni nawe yatowe nko mushikiranganje wa mbere w'igihugu ku majwi 92 ku bashinga amateka 94 bari bahari babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganje akomeye mu gihugu afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare commissaire de police général nkuko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganje w'umutekano kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011 ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'2015 gushika ubu. Nubwo biruko itorwa ry'izo ndongozi ntijyanejereje abashinga amateka bose kuko ryabaye abashinga amateka baturuka mu mbwambwe Sanala utavuga rumwe na leta atariho bari no gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ricegera ca mbere c'ubutwari inama nshinga amateka siho yari. Mu itangazo uwo mugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashinga amateka bigenga bo mugambwe SNL ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe SNL wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere cabaye gihutihuti bakemezwa n'abashinga amateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshinga amateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kondwiheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba ndazi bindindiriye. Ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo. Guhera ubu ivyingimba nibihagarare. Twoye kwihamenya abatwenzi. Kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira nibwanyu n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi.
Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose.
La cour decide.
Ate sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutorwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo.
Reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Arengiyo Mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimwo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatiwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika vyo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu. N'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe. Uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwazangabo ko ziri mu bahohote agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse. Abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshinga amateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.